Mubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Miwe nchuti muteza matuizu ya Amerika risamira nangai Washington DC mukirundi no mukinya Gwanda. Turikume kuino gene kerezo ya kane yu kwezi kwa gata nukwari na chumi nindgui. Mwrizi ya chumi numunani mwrikume na Joe Diani na hazwe magari kiwigani rovzino mganya.
Joe kibazo mfisa hariki huzanga hakuwa mkangure. Ukahasanga baduwenshi wabira mkanga tijewe wibazo vijanje mimezuku kakutu kakakukulango kubariki waje mnijoro. Kubari kutarindira vuche na ingwa rakani viseezerana.
Uno mwe mu Barundi bahungiye mu icungara ryo ikambi ya Rusenda iri mu majepfo intara ya Kivu muri Kongo yidogera uko bafatwa iyo bagiye kwitura abaganga bo ngaho muri Kongo. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya. Hagataho haraka video kemeza ko ari umupasteri yishwe n'abakirisu asanzwe arongoye muri zone Rubirizi ya commune Mutimbuzi ko bakarabaciye mu maso muri ino ndwiheze.
Nta muntu yigeze amukubagura ni nka kujya umuntu umwakwega ubunda kwega hari uwunda azanino umwanda kwega hari ya uwunda kwega azanino urumva bamwe bakwega batwara inyuma abandi bagakwega batwara imbere.
Nuko rero ijwi rya Amerika ryarabatohoreje biciye mu mwanya w'ivyanuganuze ku mbuga ngurukana bumenyi ukuri kose kuri kuvyerekeye ako ka video muraza kugukurikira muri kino kiganiro. Ariko imbere y'ivyanuganuzwe yibivugwa mu makambi no mu ntara mbanze ndabwire muri makeko mu Rwanda umukenyezi Diane Shima Gwigara yatangaje ejo kwa zohiganwa ikibanza c'umukuru w'igihugu matora ategekanijwe kuzoba mu kwezi kwa munani uno mwaka. Umukenyezi w'imyaka 35 yavuze ko imigambi yiwe ariyo gukuraho akarenganyo ihohoterwa no kubuza abanyagihugu kwidegemvya akavuga ko ari navyo anegura leta ihasanzwe. Mu kiganiro yahaye amenyesha makuru ku munsi w'ejo Gwigara yavuze ko mu Rwanda hakiri kibazo kijanye no kurabwa ribi mu gihe uba udahuje ivyumviro na leta. Avuga kandi ku butegetsi bwiwe ataco buzogira uwo wese azobashikije bitagenda neza. Diane Shima Gwigara n'umukobwa wo mu Rwizatunga Rwigara Asina Paul yitavye Imana haraheze imyaka ibiri. Igipolisi catangaje ko yahitanywe n'isanganya ry'imodoka yamara umuryango wiwe warabihakanye ukemeza ko yazize politiki. Gwigara abaye umukandida wa gatatu atangaje ko azokwiyamamariza ikibanza c'umukuru w'igihugu. Yitezwe kandi ko perezida Paul Kagame aramutswa igihugu muri kino gihe aja muri iyo higanwa. Abahinga mu vy'amashuri hano muri Leta Zunze za Amerika bavuga ko abanyeshuri baturuka mu makungu bahawe ikaze mu makaminuza ya Amerika nkuko babandanya barihabwa. Ivyo babitangarije mu nyubakwa za radio Ijwi rya Amerika kuri wa gatatu aho batangaje ko abanyeshuri baturuka mu mahanga bafise ico bungura ku buzima bwa Amerika biciye mu migenderanire iba yifashe neza. Mu kiganiro kigenewe ivy'inyigisho muri Amerika, Amanda Bennett umuyobozi mukuru wa radio Ijwi rya Amerika yatangaje ko ku munsi iradio mwumviriza yakira ibazo vy'abanywanyi bayo kubijanye n'inyigisho muri Amerika. Bennett yavuze ko intumbero y'ikiganiro mwe nico ariyo guhuza abantu bo mu mihingo itandukanye n'abahinga biciye ku buhinga ngurukana bumenyi nka Facebook na satellite. Umwe mu bariko barakurikirana ico kiganiro aturuka mu gihugu c'Ubushinwa yabajije ico bakiriko kirakogwa kwijanye n'itegeko ryo kuza abantu kwinjira muri Amerika. James Dorset umuyobozi w'abanyeshuri baturuka mahanga muri kaminuza ya Michigan yishuye avuga ko ibigo vy'amashuri vyifuza kugumana imigenderanire myiza no kubandanya kwakira abanyeshuri baturuka hanze ya Amerika. Leta Afghanistan isaba ko haba umugambi wo gukomeza igisirikare cayo mu gihe Leta Zunze za Amerika iriko iriyumvira uburyo yohindura umukenyuro wo kugwanya iterabwoba hamwe n'abagwanyi basanzwe bakorera aho muri Afghanistan. Dawalat Waziri umuvugizi mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi yamenyesha ko ari hamwe Amerika itanze intumbero nshasha nkuko yabisezeranye igashigikira umugambi washikirijwe na Leta ya Afghanistan w'imyaka ine. Abanyagihugu ba Afghanistan ngo bashobora kwizera bagashima ivyo rangurwa n'igisirikare cabo. Ni mu gihe Leta irongowe na Perezida Donald Trump iriko irasubiramwo ibijanye n'imigenderanire na Afghanistan hamwe na Amerika. Ahari abasirikare bayo bagera ku 8,400 bamazeyo imyaka irenga 15. Ijwi ry'Amerika muratwumva mu ntara 18 zigize igihugu cy'u Burundi muce ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho no mu Rwanda mukatwumvira ku FM 104 n'ibice 3 mushobora kumva ikiganiro iwanyu mu ntara n'amakuru yandi Ijwi ry'Amerika muce ku wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com tuga kwa Facebook ari go VOA radio yacu murahasanga amakuru twashikirije ama video cyo kimwe n'amafoto
Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi ry'Amerika ari ho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ikiganiro cyacu tugihera mu ntara ya Ruyigi neza na neza muri commune ya Butaganzwa ikigwati cinyakigwa cegeranirijwemo abahungutse bava Tanzania inyuma y'intambara y'igihumbi kimwe n'amajana 993 kivugwamo ubushashuzi burengeye ku bafasoni bahungukiye muri iyo kambi abayazi n'Ijwi ry'Amerika bavuga ko ari bwo buryo bwonyine bafise bwo kwibeshaho co bikoze abana barahaboneye nk'uko muvyumva muri no nkuru y'umunyamakuru wacu Haisa Lilian inamahoro
Ubukene n'inzara byugarije abateshejwe izabo hamwe n'abahungutse bavuye mu gihugu cya Tanzania begeranijwe mu kigwati cinyakigwa nimwe mu mvo ituma hagwiringe so y'abakenyezi yo kuvyara ku bagabo benshi ari mu gihe iki kigwati cegeranirijwemo imijyango ijana igwiriyemo abagore hamwe n'abana bari munsi y'imyaka 10 uyu mukenyezi bahati Chantare ntakana kuyingeso yo kuvyara ku bagabo benshi ikaze muri kino kigwati narijyana ubwiwe ariko abayeho kugira ashobore kurira abana yavyaye.
Cyose abana bane, babiri basangiye se bandi babiri basangiye se. Umwe musinzi niwe bakete. Twaherukanye mu buhungiro nyine. Ingorane, abana turagira ibibazo mu kubafungurira, mu kubambika, kandi ingorane eka n'ibikoresho by'ishuri usanga akeshi bitugora. So n'ingorane zagiye zishika heshi na cyane cyane kubatahura ubuhungiro icyaricyo. Ariko abagabo babuze muri iki kigwati ntibabuze mu izone. Turatembera. Turondera byose.
Kuba baca bavyara abana benshi badashoboye kurera byunyugwa kandi nuko abagabo bavyaranye baheruka bahuje ibitsina ntibasubire kumenya irengero ryabo nabo batari buronka bo babashira ni mu gihe ibi bibanza barimwo ari byo leta yabayira batiza nkuko aba bakenyezi bavyidoga bamwe mu bagabo baha basa nk'abatahuriye ingeso y'ubushurashuzi y'aba bakenyezi kuko kubwabo ari nk'ukwigwana ko kugira bashobore kurera abana baba bibarutse uyu numwe mu bagabo baba ngaha agira ati
tuvuge nk'uyu yabikwiganye abona nka bahungutse bavi Tanzania yarashira guhura n'umuntu w'umugabogabo akamuhenda ngo kumbure ngo barubakanye nibavyarana abana naba babiri cyangwa akaba batatu atuko nyene kumbure gacya yigira ntamenye niyo yarengeye umubyeyi nawe rero abasigaranye nta kuri iheza ngo abigenze niba bune mu kugerageza uko rero agashira guhendahendwa n'impundi kandi ugasanga ibibondo biragwiriye benshi n'abaje bahunguka bava hariya nyine ni nacyo gituma ubona bakiye basara kuzino kugira ngo barare yuko leta iri nicyo yogarukira kuri abo bana baronkaho baba
Yamari ingeso ntiyorohereza abana bavutse muri ubu buryo ahani mu gihe akesha abana mu muryango baba badasangiye base bajuragirika bakagirira ibikomere bitewe n'uko agateka kabo katubahirizwa uyu mwana yayaze n'Ijwi ry'Amerika ni imfura mu muryango w'abana batandatu bavutse ku bagabo batatu batandukanye avuga ko mabi byabateye mu muryango yamurengeye kugeza aho yomoka aja kuba umumayibobo mu ibarabara
wabyaye jewe n'umukagwa tuvukana baravanye na mama mama cyaje ku demoka kumusoda babyanye umwana umwe carati na cavyara uwondi n'umugabo birabana yafashe ku ngufu mutayi wanje nuba camushira mu gashore nyamwana ndyango yarafise nk'imyaka nk'umunani canke ndwi nubu yaciye yigira mbere mu bisaka gusa cayigumirayo butumwa burahinduka ndiga mashuri abanka ndagenje Bujumbura ashitse kurondera akazi ndavura mbuzi cankuma yonyine nkuma nyine campoma na mu ibarabara
ingeso y'aba bakenyezi bo muri iki kigwati cy'abateshejwe izamo n'abahungutse bavi Tanzania ituma baca bavyara abana benshi badashoboye kurera iri mu bisubiza inyuma iterambere ry'intara muri rusangi nk'uko abajejwe intwaro babimenyesha Abdarasani buramatara guharara mutu kino nara ya Ruyigi ama gadira warongo ye kujukila kufijia rabake na rijamatongo yaze ababa muri kikigwati choku gachimbiri nyakigwa zone muriza babuga kwari ngahamge atagi kodzwe ingeso ibu shura shuzi ishowara kunyuka bite wenuko hachige kinini ubushikiranganji bwo gushigikirana no gusubiza muzaba baziteshejwe atamfashanyo babaronkeje nkuko vyahora mu ntara ya Ruyigi. Khaisa Lilian, ina mahoro, ijwi rya Amerika.
Mu gihe rero mu Ruyigi havugwa ku kageso ko gushurashura mu imuramvya hoho ikiganda hari umukenyezi wo kumutumba ngara wo muri commune ya Kiganda intara ya Muramvya ataka bajeje intwaro n'ubutungane kumutunganiriza umfasoni yagiriza umushinga ntahe wiwe kuba yarakoze ikizira kuko ahuza ibitsina n'umwana n'imfura yiwe. Ivyo rero ejo tubatumiriye gushobora gukurikirana ico abajejwe inyifato bavuga kuri ivyo tudasize inyuma abaganga. Mukanya nivyanuganuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi muri nonzwe.
Cha, bijya bize, biranuganuka kwarivyo. Eka nibihu.
Ngo nibihu akarira zikomeye.
Ndya kubiye kwatarivyo.
Nivyo.
Nivyo.
Eka sivyo.
Ehe dupinge.
Ehe
dupinge. Utangike.
Ne mupinga mupingi. Umvise ijwi rya Amerika. Birabeshe ntibihuha. Ikabaha inkuru y'imvaho.
Nuko rero ni byinshi byanuganuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi muri nondwi, ariko inkuru twahisemo ni inkuru yanuganuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi ivuga ko hari umupastori yishwe n'abakiriswa asanzwe arongoye muri zone Rubirizi ya commune Mutimbuzi iri mu ntara ya Bujumbura. Abantu baraherekanije isanamu ariyo video mu Gifaransa yerekana ariko aricwa. Iyo nkuru yaciye ivuto abatari bake mbere ibatera n'umubabaro mwinshi. Muti none vy'ukuri iyo nkuru niyo Idoni Donadiane Ndonse yishikiye mu Ruziba ahavugwa iyo nkuru ndetse aranashika kumuhana uwo mupastori bavuga ko yoba yarishwe.
Inkuru ivuga ko ari umupastori yishwe kuri uwo wa gatatu itariki 3 Rusama muri zone Rubirizi ya commune Mutimbuzi intara ya Bujumbura ifatiye ku isanamu ariyo video yerekana ukurupfu rwiwe rwagenze. Ngerageje kwisigurira abatayibonye yerekana abantu benshi bagwanira mu kizu kinini kiri mu intebe nk'ahari mu isengero. Ari ku muntu yihweje neza haboneka ko hari umuntu umwe yari karacunaguzwa hakabamwe n'abamutabara. Iyo sanamu yumvikanamwe urwamo rwinshi rw'abatabaza abarira hamwe n'ababoroga cyane. Abantu mu kwihererekanya ku mbuga ngurukana bumenyi nka Facebook, Twitter na WhatsApp bavuga ko batazica zira. Ikindi ntibavuga isengero iryo ari ryo kuko ikibaraje ishinga ari gutangaza urupfu rw'uwo mupastori. Amakuru y'ijwi rya Amerika rifite ivyemezo nuko uwo mupastori atapfuye kugeza ubu akiri muzima. Igihe cyashika mu rugo iwe muri zone Rubirizi muri quartier Gihora ku mugoroba w'uyu wa gatatu cyasanze umukenyezi wiwe hamwe n'abana bicaye imbere y'inzu batera inkuru batwenga byumvikana ko batari bagandaye nkuko bamwe bavyibaza. Hagataha tubasomere ibyo bamwe banditse ku mbuga ngurukana bumenyi imbere yuko tubandaje kuri kwiyi nkuru. Uwa mbere yanditse avuga ati Imana imwakire, uwundi ati birababaje uruhukire mu mahoro. Uwu nawe avuga mu isengesho ati Mwami mwiza we tabara ubwoko bwawe. Hari n'uyu yanditse ngo mbega umuvumo ku gihugu cacu Imana nitabara. Uyundi avuga ati murabeshe nta muntu yasize ubuzima jewe niho nari. Uyu asa n'umwishura ati hamwe ko bari kubesha ni vyiza mugabo hamwe wo tutubwira ibyo ari byo wo bukoze ahandi ho ibitubona birarenza. Hari n'uyu asa n'umwunganira ati duha umuco none uduhumurize. Dusome n'uyu avuga ati mana tabara igihugu cyacu cy'u Burundi kuko birarenza urugero n'ukuri ahandumiwe pe. Tugarukirize kuri uyu avuga ati mana 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 tabara igihugu cyacu. Ariko izi sanamu yerekana byarabaye uretse ko habaye mu mvugo ndenza rugero. Abajeje intwaro muri commune Mutimbuzi baremeza ko isanamu yafatiwe muri zone Rubirizi y'iyo commune mu isengero ry'aba Emmanuel riri muri quartier Gihora. Icyo bikoze hari hasanzwe ukutumvikana hagati y'abamwe mu ndongozi z'iryo sengero. Amakuru dukura mu bakirisu bo muri isengero avuga ko ibiri mu isanamu iriko iraca ku mbuga ngurukana bumenyi byabaye kuri uyu wa mungu heze itariki 30 z'uku kwezi guheze imbere yuko imisi itangura nko mu masaha 3 n'igice bavuga ko uwo mupastori bivugwa ko yishwe umugwi utaruka imwemera wari washinze ko ava mu cicaro c'abapastori akaja kwicara mu bakirisu basanzwe ivyo bavuga ko na watemeye hamwe n'abamushigikiye nuko ingwano y'abamukwega bicarika imbere abandi batwara inyuma ibiratanguye uyu numwe mu baririnzi wo muri iryo sengero
bobo bamufata bamwicarika babanyeshengero bakavuga ati habwo nyahamwe ati ngo tuje inyuma nta muntu yigeze amukubagura ni nka kujya umuntu mwakwega ubunda kwega hari uwunda azanino umwanda kwega hari ya uwunda kwega azanino urumva bamwe bakwega batwara inyuma abandi bagakwega batwara imbere
ico bikoze imikwegano yarabangamiye ubuzima bw'uyu mupastori bivugwa ko yishwe ariwe pastori yabu Jean-Marie nubwo atashimye kuvugira kuri micro avuga ko bya ite akaraba haciye umwanya agacarabuka ari navyo bishoboka ko boba barafatiye ko abakujije inkuru bavuga ko yoba yarapfuye ibyo mutitanteri wa komine Mutimbuzi Barindambi Damiano abeshuza
ayo makuru ni kinyoma icambaye ubusa uko sukuri turabibeshuje ko uyo pastor yabu Jean-Marie atishwe ari muzima kandi namwe byo nyene mwavyiboneye
indongozi ya komine Mutimbuzi ibandanya ivuga ku kibazo cyo kutumvikana kiri hagati y'aba barongoye isengero y'aba Emmanueli kiriko kirakemugwa hagati muri bo
barafitaniye ibibazo abarongoye iryo shengero bivanye n'ivyo bahero byabo nibaza ko igihe tuzobona ko birengeye amazi niho dushobora kugira ico tuzokora na handi nibaza ko representation legale y'idini ryabo cyo kibazo barakizi kandi bariko baragikurikirana kandi twarumvise ko ubarongoye ku rwego rw'igihugu yagifashe mu minwe
tumenyeshe ko bamwe mu bagiri kwa gukubagura pastori yabu Jean-Marie muri kino gihe bari mu minwe y'inyamiramabi mu ntara ya Bujumbura Diane Ndonse ijuje America
muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya America kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya America
kandi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri ijwi rya Amerika huri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
No munsi saa 10 mugenzi wacu Thomas Kamirindi aza kuba yagira kuvyerekeye ubwigenge no kwisanzura mu kumenyesha amakuru hazari muri isanga igihe c'isaha 10 nkuko muvyumvise nimuze rero kucikwa nico kiganiro dutandukire yavugwa makambi twa ere mu gisata c'umutekano mu ikambi y'impunzi induta muri Tanzania umutekano w'impunzi urabandanya guhungabana mwijoro ryakeye hari umukenyezi yaraye akomerekejwe n'umugwi w'abantu bamucumaguje imbugita ivyo rero bikaba vyabaye inyuma y'inama y'umutekano yari yakoranijwe n'intumwa y'igipolisi yarije iva ku mugwa mukuru w'intara ya Kigoma uwo nawe akaba yari yasavye impunzi kumera amagabo kuko hoba hari abantu bagomba gukorera ibikorwa vya politiki na gisirikare mu ikambi umunyamakuru wacu Leonce Niyongabo aratubwira vyinshi
Umukenyezi yacumiswe imbugita zitatu ubu akaba amerewe nabi ababikoze bagiye basahuye urukomba amazi kuri uwo muhana wiwe bari bateye ku murango rero ahari hiriwe inama y'umutekano mu kambi intumwa ya leta ya Tanzania yari irongo iyo nama yaragabishije impunzi ku bikorwa bya politiki na gisirikare byo babiriko bikorwa mu kambi nk'uko uyu mutware yari mu nama abyigana
nuko yavuze yuko bagira bashugurukire kandi bahagurukire abantu bashobora kugira ibya politiki nga mu kambi abaje kwigisha ibya gisirikare namugariye impunzi zose kurabira hafi babonye umuntu babo kwikeka bakamenyesha inzego zishinzwe umutekano kandi ko yavuze ko kubera ko iyi leta ikomeye kandi igaragara intwaro zayo ziri ngaha mu ikambi ndetse n'ibikoresho byose bikwiye yavuze yuko ata muntu n'umwe azakora ibintu bije agenda adafashwa tumenyekanye akaba yaremeje kandi ko hari abo bamaze gufata kandi bapfunze ico kibazo bagahagurukiye bo bariko ngo bigisha bya gisirikare ngaha mu ikambi ibintu nka nivyo nivyo inama yari ihagaze ko keretse kandi ko yaciye avuga ikibazo cyari kibabaje cyane cyane hari hari hatewe grenade ndetse n'umuntu arakomereka
reka nagarutse ikibazo cy'umutekano hanze y'ikambi impunzi z'abarundi zikaba zifatwa nk'uko arizo zihungabanya umutekano
kuri icyo cy'umutekano nyine kandi yaciye ahagarara ku bantu bashobora gutanda kwa nuno umutekano inyuma y'ikambi aravuga yuko atari byiza ko boraza abajejwe umutekano bahagaze bacungereye ikambi na cyane cyane ko hariho baja bavuga ko ho bariho ngo baja kwiba mu mirimo y'abaha n'ibindi ariko kuri ico kijanye n'ivyo kwiba mu mirimo y'abaha nka twebwe nk'impunzi turi ngaha mu ikambi y'Induta bimwe na bimwe turagira amakenga ko dufise abasungusungu bajejwe umutekano dufise abapolisi hanyuma ntitwumva ingene rero abantu baja kwiba inyuma y'ikambi ndetse kandi nibaza ko umutekano wari wononekaye cyane igihe n'inge zari zagabanijwe ariko tugerageje kubaza abantu bamwe bamwe bakunda kumenya byinshi bahariho bavuga yuko hubwo abaha barakotesha amatongo barundi bamaze kuyarimamwo imirima yeza bagashaka kugaramwo ngo abarundi bagiye kwiba
muri iyo kambi kandi umutekano uhakwa guhungabana kubera ukwinubana hagati y'impunzi ubwazo wararongo iyo nama akaba yasabye impunzi yabuna gufatana munda
turiko turikweza ari inama y'umutekano kandi inama y'umubano y'imibano kubera ko umukuru wa MCI Kigoma yahagaze cyane cyane ku kwigisha abantu gukundana aca asaba kandi ko abantu batoza barakumirana bisunze ubwoko iyo baje bava n'ibindi
tubibutse ko iyo nama yabaye kuri uyu wa kabiri inyuma y'uko hari haraye haturikiye grenade mu kambi aho hari umuntu yakomerekeye Leonce Niyongabo Induta muri Tanzania kubwije ujya Amerika
urakoze Leonce Niyongabo tuve ngaho Induta tuje mu ikambi ya Rusenda himyidogo y'abarundi bahungiye micungararo y'iyo kambi iri majepfo intara ya Kivu muri Congo ari yose abarundi bidogera abaganga ko batabitaho bishemeye ivyinshi kuri ino nkuru n'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo
uko kwinubira imitangire ya service abagwayo mu nkambi bagana i Centre de Santé mu Rusenda bavuga bikaba byarafashe indi ntera ikomeye kuva imbunzi z'abarundi zigereye mu Rusenda mu mwaka wa 2015 aho iki kigo nderabuzima cyari gisanzwe gifite ubushobozi bwo kuvura abaturage 8,000 ubu gisigaye kivura abaturage basaga 30,000 zimwe mu mbunzi z'abarundi ijwi rya Amerika ryasanze kuri ibi bitaro byo mu Rusenda zitonze umurongo zitegereje kuvugwa zivuga yuko zihabwa serivisi mbi kuko hari igihe zimara umunsi wose zitaravugwa kubera ubwinshi bw'abagwayi baza bagana ibyo bitaro
urabona je kibazo mfise hari igihe uza ngaha kwa muganga urembye uri mwihari mbi kabisa ukahasanga abantu benshi babwira muganga ati jewe ibibazo byanje bimeze uku agace atangura gutomba kakagutuka katangura kukubwira nabi cyangwa ugafatwa gafa mu ijoro waza bakakubwira ngo kubera iki waje mu ijoro kubera ko utarindira buce na ingwara kandi ntisezerana aho ufati wari utegerezwa nyine kugira kwa muganga nibyo bibazo dufise ibyo
ahantu bipira ngaha turaza gutonda saa moya aho botangira hakiri kare bakaguma uko bataravura abantu mbo bapina abantu rero nabo bakaguma ngaho tukagenda gutondera imiti nyine bagatanga imiti badashaka nyine bakaduheza imiti idakwiye
uretse kuba aba bagwayi bamara umwanya muremure bategereje kuvugwa bashira imbere ikindi kibazo cyo kuba hari igihe bahabwa imiti itajanye n'uburemere bw'indwara baba bafite
baratwakira mugabo ariko batwakira nabi bivanye n'indwara baba gutoye nk'ibiri kurasaba nk'imiti n'indwara bagutoye baguhereza imiti idakwiye
gute uvuga ko idakwiye
ngo ari biba bivanye n'indwara baba bamaze gutora bacyabaje baguhereza indi miti bazagomba ngo tugenda kurondera imiti kuri farumasi kandi baje kwa muganga ariwe nk'ibinini bimwe usanga hatabihari nk'abavuze nka za kinini zande bazibakwaje gutuye nk'indwara yazo usanga atazo baguhaye
bikagenda gute icyo gihe
umva cyukora ucugenda ku nimba udafise amahero ugenda kwirondera kuma kuri farumasi uca wihangana
na imiti cyane bakunze kubaheza hani iyi
abantu kuduza za paracetamol za modiakine z'abana za modiakine z'abana nebije barasere nk'ibyo abana baba bahaye ko baracibwa mu mugabo nk'iyo bagutoye nk'indwara iyo uri umuntu wakoze bivanye n'indwara aba bagutoye nta miti yawe ushobora kuronka
hari igihe baguheza transfer yo kuja kwa nundi
nimwe baguhaye transfer yo kugenda nawe inondo bivanye n'ingene mu rugo rwiwe aba atakuntu uba atamuntu uba usize muyera gusigara arakurabira urugo urumva cyo yemera kugumanga
mu kwivuza ngaha no kuri turaza ariko ntagari byiza baraduha barashobora kuguhereza nk'imiti idastayira umwana bahaguhereza nk'agaparasitamol kamwe bakacha bakubara ngo gacamo kabiri ugacha usanga umwana gumagendera n'ubuzima bwo njenja akari kuri baze badusayidiye baduha imiti kwiye kugira abana bacu ubuzima bwabo bugendere neza nk'uko twari turi mu bururu
umuyobozi wa Centre de Santé yo mu Rusenda ite Lumona Omba Prosper yemeza ko iki kibazo cy'ubwinshi bw'abagwayi arico gituma abagwayi bahabwa service zitanoze kuko hari abagwayi batangira kuza kwisuzumisha amasaha ya saa 11 z'umugoroba kubera kwanga kwirirwa batonze umurongo ariko uyu muganga ntiyemezanywa n'abagwayi bavuga yuko bahabwa imiti mike
ile mimi siwezi
kubona aha akaba yagize ati ibyo nge sinabyemera kaito wa Centre de Santé kubera ko umutera nkunga udufasha mu by'imiti ajya duha imiti ihagije kubera ubwo buryo buri mugwayi yabwa imiti ihagije nuko ubugwayi bwe buba bumeze ariko birashoboka yuko hari abantu batazi imiti kwari ubugwayi buvugwa n'umuti umwe cyangwa ibiri ariko umugwayi bamuha iyo miti akavuga ngo bamuhaye imiti mike ariko biba bingana n'indwara umugwayi aba yabwiye umuganga uyu muyobozi akomeza asobanura ko hari intambwe ishimishije imaze gutegwa kugira ngo hanozwe serivisi nziza ku bagwayi dore ko mbere y'uko imbozi z'abarundi zigera mu Rusenda bari basanganywa abaforomo batanu ariko kuri ubu bakaba bageze ku baforomo 21 abagwayi bakaba basaba ko umubare w'abaforomo wakwiyongera ukava kuri 21 kugira ngo iki kibazo cy'ubwinshi bw'abagwayi bagana i Centre de Santé bahabwe serivisi nziza aho kwirirwa babakangurira kuza kwivuza mu gitondo Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda
urakoze Vedaste Ngabo mukanya turasozera ariko imbere ko dusezerana inkuru imwe ivugwa mu mpunzi z'abarundi bari mu gihugu cy'u Rwanda abanyeshuri barenga ijana b'impunzi z'abarundi biga mu mashuri yisumbuye ntibamaze kwirukanwa kuko batashoboye kuriha amafaranga y'ishuri bita Minerval mu rurimi rw'igifaransa nk'uko abaserukira impunzi ziba mu bisagara babimenyesha inkuru twateguriwe na Désiré Hatungimana
icyo kibazo abavyeyi bagiye kukimenya ibazo bitanguye mu gice ca mbere abana batarariha amafaranga y'ishuri bamwe birukanywe hageze gukora ibibazo abandi barabarika ariko babima amanota mu ntango rero y'ikino cyo cya kabiri niho abavyeyi babona ko bikomeye kuko abana babanye gusubira ku ishuri badatanze amafaranga nk'abandi kuko ishira mu mpuzo makunguru ijejwe impunzi hase cyahora ritanga ayo mafaranga kugeza na n'ubu ritaratanga n'igiceri uno muvyeyi birukaniye umwana afise impungenge ko azohavamo banikirara mu gihe yari yamaze kwizera ko abana biwe bagiye kwiga
twebwe ikibazo kinini cyane nkuko mubyumva namwe no kuvuga ngo umwana araza akicara iruhande yawe hama birumvikana ko aceje mu ngeso mbi birumvikana ko aceje muri yamarigara en plus de ça kubona atari ko aragenda no kuvuga ngo imyaka yo yiri kwiragenda imyaka yo ntisubira inyuma birumvikana hama no kuvuga ngo nahazo subira kwigira iyo myaka itaba yatakariye iki
mishira hamwe igimpunzi ziba mu bisagara bamenyesha ko bariko baraca kubiti no kumabuye kugira abana bashobore kwiga Muheto Bertrand ajejwe igisata cindero muri iyo shira hamwe amenyesha ko bari mu biganiro n'abajeje icyo kibazo cindero muri ase ariko kugeza n'ubu ataciye kwizeza ababyeyi
cyo nikibazo twahuye n'uyu mwaka noneho twagiye no kukimenya igihembe ca mbere kigiye kurangira kuko umwaka ugitangira twaratanze ibikoresho nko twaratubitanga turagira ati programme ya HCR ku ishuri abana igiye gukomeza nkuko byahora bigenda ubu rero tubonye abana batanguye gukora ibibazo niho twagiye tumenya yuko hari n'abatashobye kwinjira mu bigo kukumva yuko tudufaranga batashobye kuturonswa imbere ku ibigo byitashobye kuturonswa imbere hama turagerageza turarondeza hirya no hino turonka n'abandi bashoboye kwiga mugabo ntibashobora gukorera ibibazo kukumva ikibazo cyari cya kindi no twaca twitura rero abayobozi bajejwe igisata cy'amashuri muri HCR baratubwira ati hatu uyu mwaka muramurindiriye gato ati nta buryo buri buraboneka ku mpunzi ziri mu bisagara
ubuserukira ishami ryawe nirijejwe impunzi ku isi hano mu gihugu cy'u Rwanda Azam Saber amenyesha ko icyo kibazo atacyo yarazi ariko ko nimba koko gihari kigiye gutorega umuti kuko kwiga ari uburenganzira bw'umwana.
This is news to me. I know that there was a problem with uniform. We
have Ayo makuru mumpaye usiconzi nuko habaye ngoranye kubijanye n'impuzo z'ishuri ariko ico kibazo cyaratoriye umuti. Ico ngomenya nuko umwana wese afite amafaranga yagenewe kugira yige nico gituma abana bose bategerezwa kwiga nta mpamvu rero ko abana babaho bataje ku ishuri. Tazi ko habaye ngorane koko z'impuzo z'ishuri ariko reka nzobaze neza nimba ariko biri kuzo bari guca kubiri n'agateka k'umwana.
Fundamental violation of the right of the child.
Ngomenya ko mu bisagara bigize igihugu cy'u Rwanda hari abanyeshuri b'impunzi z'abarundi barenga 300 barihiwe amashuri na hostel mu mwaka w'ishuri uheze nkuko tumenyeshwa n'abaserukirizo mpunzi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ningaha dusozere.